zambi la samirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Namwe bagenzi mashimi kwikira radio nzamba gato yakawe ndabahaye muri yo canke baramutse bivanye naho muherereye iri ndya sango rya makuru mu kirundi nayo akaza kubashimikiye kuri izigiye nkuru nkuru zikurikira ikigo credege kirarajwe ishinga ninda zishushu zibonekeza mu mashuri atandukanye aho gisaba ko abajejwe igisata c'indero bohagurukira ico kibazo ivyo ico kigo kikaba kibishikirije inyuma yaho habonekeye abigemeye babiri batwaye inda ku ishure Mountain of Skis ni muri komine ya Matana. Ingwara ya Ebola imaze kwibonekeza ikongera ikica abo mu gihugu kibanyi cha Congo ngo birashobora gushika mu Burundi hamwe abarundi batuhagabira bivugwa na Komeko nakuze yarononsoye ibijanye n'ingwara zandukira. Murano makuru turaza no kubashikiriza ibyanditswe n'iminyamakuru bitandukanye ku Burundi sanga ikaze ndasiye kwaramutsa. Umugabo azi ku izina rya Jean Bosco Miburu afungiwe mu gashu k'igipolisi mu mabanda yagizwe ko yishe umugore wiwe Christine Minani amukubise ikibando ivyo byabereye ku mutumba Mbizi muri zone Mabanda muri komine Nyanza ni mu ntara ya Burunga mu ijoro ryo kwa gatanu. Isoko ryacu ryemeza ko uyo mugabo imbere yuko afatwa yemereye ko yasanze uwo bari bubakanye yitabye Imana yanizwe. Amakuru ava muri uyu mutumba akaba amenyesha ko uyu mugabo n'umugore wiwe bari basanzwe babanye nabi. Amakuru ava mu ntwaro ku rwego rwo hasi avuga ko uyu mugabo yoba yishe umugore biturutse ku kaboregwe ariko ayo makuru akaba atarabyemeza canke ngo abihakane n'amatohoza ariko arakogwa n'inyamiramabi. Ikigo credege kijejwe guteza imbere indero n'iterambere ry'ugwaruka credege kirajwe ishinga ninda zishushu ziguma zibonekeza mashure ari mu gihugu ni nyuma yaho ku ishure ryitwa Mountain of Skis School riri muri komine Matana mu ntara ya Burunga habonetse abana babigemeye babiri batwaye inda zishushu. Ico kigo kigasaba abatwara gisata c'indero ko bohaguruka bakagwanya iki kibazo mu gutanga inyigisho zitandukanye kugwaruka mbere no kurabo baba barashikiriwe n'icyo kibazo. Idonido na Julienne Muzinga.
Abo bigeme uko ari babiri batwaye inda zifujwe biga ku ishure rya Mountain of Skills School aho muri komine Matana intara ya Burunga. Uwa mbere n'umukobwa w'imyaka 17 yiga mu mwaka wa nyuma w'igisata cyo gutunganya. Amakuru avaho byabereye avuga ko yibarutse mu mpisho hanyuma kaniga umwana yari yibarutse akamuta mu kazu ka sugumwe. Ibyo byamenyekanye nyuma yaho ababyeyi biwe baboneye amaraso aho mu kazu ka sugumwe. Uwo mukobwa akaba afungiwe mu ibohero rya Bururi. Uwa kabiri nawe umunyeshuri yiga kuri iryo shure nyene amaze gutwara inda yahagaritse amashure mu gice cya kabiri cy'umwaka w'ishure hanyuma aja kuba kugwiwe. Umuyobozi w'iryo shure amenyesha kwizo arizo nda zibiri zonyine zimaze kuboneka muri iryo shure. Avuga kandi yuko atanumwe yarigeza keka uwo mukobwa wa mbere agifise iyo nda kuko yabandanya kwiga nk'uko bisanzwe gushika ku munsi ibyabaye biba. Ishirahamwe Credege rivuga ko izo nda zitifujwe ari ikibazo kiboneka mu mashure menshi y'igihugu rimenyesha ko ubwoba kunyegeza amakuru hamwe no kubura ababa hafi abo bigeme bituma bamwe bahisha inda gushika bibarutse. Credege isaba inzego zijejwe indero guhagurukira iki kibazo bagatanga inyigisho ku magara y'irondoka gukurikirana abanyeshure no gufasha mu by'inyifato n'ivyiyumviro abo bigeme biba byashikiye.
Inzamba.
Ingwara ya Ebola irabandanya yiha inkumbi mu gihugu kibanyi cha leta iranira demokarasi ya Kongo komeko nakuze yanonosoye ibyerekeye indwara zandukira asaba abarundi bose kuhagabira kuko ngo ishobora gutandukira igihugu cy'u Burundi asigura ko ari indwara yica ku rugero rwo hejuru kandi yandukira cyane kurikira komeko nakuze
bwa mbere uyo ndwara iragoye kuko ijya gusa n'izindi ndwara tumenyereye nka malaria cyangwa gripe mu bice bya mbere no kuvuga rero ko ndumije kubivuga umuntu ashora kuba yibaza ngo yagwaye malaria cyangwa yagwaye gripe ijya bisanzwe akumva amene ku mutwe akumva ababara mu mitsi mu ngingo akumva afisi sesemwe cyangwa yumva agoyagoya akumva atatuguva afisi murumba nk'ivyo n'imenyetso dusanzwe tumenyereye no kuzindi ndwara rero uzomenya gute ko ari iyo ndwara ya Ebola ni ivyo bimenyetso bihaza ibindi bikurikira no kuvuga umugwayi agatangura kudahwa agatangura gucibwamwo hanyuma yakazana no kuvuga ibihere uduherehere ku mubiri hanyuma mu nyuma akaja kugira no kuva amaraso haba kuri utwo duherehere inyuma hanze cyangwa indani no kuvuga imbere mu mubiri igitigo amasigo hosi mu bice byo kubijyana indya iz'umuntu ariye bijya byose gashobora guca bifatwa bikava amaraso agakwiragira hanyuma umuntu akabonekera mu mwominye cyane cyane yuko iyo ndwara iterwa n'umugera ujya bita virusi no kuvuga nta muti wihariye uriho ariko imitsi birahari n'urucanjo rurahari byo twita ubwoko bumwe bumwe bw'uwo mugera wa Ebola no kuvuga iyo rero iyo ndwara itavuwe no kuvuga itavuwe neza irica abantu benshi cyane gushika kuri 90% y'abafashwe murumva ni indwara rurangiza iyo ishobora kwica abantu bangana gutyo kubayanduye hari imiti ubu irahari hariho n'injanjo ariko no kuraba neza yuko igihugu cyiteguye kandi kibifise cyane cyane ujya mu gwi wo mu bushinganje bw'amagara y'abantu witwa groups ufasha mu kugwanya no gukinga indwara z'ibyaduka iyo ndwara yo yandukira uhereye ku muntu ku wundi canke ku nyamaswa zimwe zimwe no kuvuga umuntu ku wundi niyo umukoze kuko muhayambu cyangwa ugakora aho yakoze aho yihanaguje yashu yabizi yashu cyuya kiba kirimo iyo migera haba amate haba amaraso haba umukoyo haba mu byo aho yaryamye haba mu mpuzu ziwe ubwiye ukazikora ko ni aho ushobora guca uyandu ubwo nyene
mbere gusozera ano makuru dukurikire byanditswe mu nyuma kuri bitandukanye ku Burundi mukamishikirizwa na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
mwaramutse canke mwiriwe mwese mudukurikiye kaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi ibinyamakuru byose media Burundi cyane kivuga ko hari umugabo aturuka mu gihugu cya Congo Babunga Benjamin Watuna yagaritswe Bujumbura n'inzego z'iperereza ry'u Burundi amakuru atangwa n'icyo kinyamakuru avuga ko iryo hagarikwa ryo barijanye n'ivyo yagirizwa gukorana na AFC M23 hamwe n'ivyo yandika anegura politike n'umutekano w'igihugu cya Congo iryo hagarikwa rikaba ribaye mu Burundi na Kongo bibandanya bikorana mu bijanye n'umutekano ni nyuma yaho hari haheze iminsi kigira cy'umushikiranganje wa mbere wa Kongo ajejwe ibyo kwivuna abansi Guka Bombo mwagiye avita agende Burundi naye kirimo kuri wacu kiribaza ibibazo kubijanye n'amajambo yo kwiyamiriza ibitagenda neza ashikirizwa n'umukuru w'igihugu bahise nashimiye kubijanye n'abakekwa kurya ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta cyo kinyamakuru kigaruka ku rugendo umukuru w'igihugu yagize mu kibanza cyo kororeramwo inkwavu ikarusi aho umukuru w'igihugu yerekanye bitagenze neza mushigwa mu ngiro y'uwo mugambi waronkejwe uburyo burenga miliyadi 2.3 z'amafaranga y'u Burundi ubwo rugendo yagize rukaba rwavuyemo ikugwa ry'urongoye kigobuha aca yemeza ko hagiye kuba amatohoza ku busumo bw'amafaranga bwabaye cyo kinyamakuru wacu kiragaruka no kungene hari ibikorwa bya leta amazu canke izindi nyubakwa zitigera zihera kubakwa mu gihugu cyose ibinegugwa nabo mashirahamwe yigenga aho babonamwo ikibazo cy'intwaro ibereye ukudategura imigambi neza hamwe no kudahana bakabona ko izo ngingo zari zikwiye gukurikiranwa n'amatohoza y'ukuri ugukurikiranwa mu butungane hamwe n'ibihano kugira hagarukanwe icizere mu banyagihugu. Ikinyamakuru vya Gaburundi naco candika cerekana ingene mu mashure hari kibazo cihotegwa libera mu mashure na cane cane mu mashure arimwe abanyeshuri benshi igitega ni Bujumbura abarimo n'abahinga mu ndero baragabisha ku ngaruka zijanye n'inyifato zo kwinubana gusuzugurwa hamwe n'ayandi mabi akugwa n'abandi banyeshuri. Izo nyifato ngo zishobora gutuma umwana yigunga umwimbo mu mashure ukagabanuka ukwihebura no guhungabana mu mutwe mbere bigashika naho hiyumvigwa ibyo kwiyahura. Abahinga mu ndero basaba abavyeyi n'abarezi gukurikirana ibyo bibazo mu nzira yo gukinga no gushigikira abahohotewe. Ikinyamakuru iwacu kirandika kandi ku mugera wa Ebola ubandanya wiyongera mu gihugu cya Kongo na Uganda aho ushikanganje mu magara y'abantu mu Burundi bwongereje ingingo zo kwikingira ku mbibe z'igihugu no ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Abafata ingendo baturuka canke baciye muri ivyo bihugu bazoshika basuzumwa uko amagara yabo yifashe harimwo gufatwa ibipimo by'ubushuhe no kuzuza ifishe izofasha kubakurikirana. Abarongoye ubwo bushikiranganje bahamagara Abarundi kubandanya bubahiriza amabwirizwa y'isuku bagasaba n'abantu bose bo bafise ibimenyetso kwihutira kwa muganga canke guhamagara ku nimero itishugwa y'ijana na 17. Izo ngingo zikaba zafashwe kugerekezo rya 18 Rusama umwaka w'2026. Mu gusoza n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi, ikinyamakuru Social Media Burundi cyandika ku Burundi n'igihugu cya Congo baherutse kwemeranya kubandanya gufashanya mu bya gisirikare mu buseruko bwa Congo mu rugendo yagize Bujumbura icegera c'umushikiranganje wa mbere ajeje kwivuna basi Gabombo Mwadi ya Vinta w'igihugu cya Congo yarabonanye na mugenzi we Burundi Marie Chantal Nijimbere kugira bigire hamwe uko babandanya bafashanya mu by'umutekano gusuzuma no kubandanya gushira mu ngiro amasezerano yatewe ko umukono mwaka w'2023. Impande zibiri zikaba zishima ugukorera hamwe na cyane cyane mu ntambara zibahuza n'umuhari M23. Ikuriye nkuru duce dusozera kubona amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi. Mwakoze kudukurikira naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nyirunga hachi dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwanteze yompi ngashimira n'abagenzanje umwe wese bwite ciwe mwafashe kwatorukaniriza mugire aho mwamubahwe mwanyu no byanyu na gahwana.